Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Undikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Ikibazo cy'impunzi z'abarundi zigorewe makampi impunzi mu bihugu bitandukanye birimo Tanzania, Uganda, Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kibazo nkoramutima. Naho impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania ziruhukije ku munsi wa kabiri aho ziboneye ku ingingo yari yafashwe na leta ya Tanzania yo kuzitahukana ku nguvu mu gihugu cyazo cy'u Burundi itashizwe mu ngiro nkuko byari bitekanijwe. Impunzi ziba mu makambi atandukanye muri icyo gihugu ziracatewe amakenga n'ukuntu hari urutonde rw'impunzi ngo zishobora kuba zariyandikishije kugira ngo zitahuke kugushaka kwazo. Ubwo rutonde ruraje ishinga abatari bake kuko muri izo mpunzi hashobora kuba harimwo abadashaka gutaha canke abuba barabyifuje ariko mu nyuma bakahava bahindura imitima nkuko byagaragajwe mu nyandiko zitandukanye. Amateka mpuzamakungu asaba ko impunzi aho ziri hose zikingirwa kandi kizira kikazirizwa kuzitahukana ku nguvu mu gihugu zahunze. Leta Burundi iherutse gutangaza ku munsi wa kane hariho igikorwa cyo gutahukana impunzi ku bwinshi gihava gitangura kanatsinda nkuko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi byabitangaje. Uyu munsi impunzi z'abarundi zishika 600 zurijwe imodoka za bisi zibatahukanye mu Burundi. Mbega itahukanwa ry'impunzi murivuga ko iki hokorwa iki kugira ngo impunzi zitahukanwa zibe koko ari impunzi zivyifuza? Mbega leta y'u Burundi yakora iki kugira ngo ihumurize impunzi z'abarundi ziharurwa mu bihumbi zigore mu mahanga kugira ngo zitahuke mu Burundi? Kuri ibi bibazo byose twatumiye umurundi aba hanze y'igihugu akurikirane hafi ibibera mu Burundi hamwe n'umwe mu rwaruka rw'u Burundi rukurikirane hafi ibibazo vya politike. Turi kumwe na Jadonzi Ninziza ari mu gihugu cha Afrika y'Epfo. Mwiriwe neza Jadonzi Ninziza.
Mwiriwe neza n'abari ko badukurikirana mwese ndabanamukije kandi ndabifuriza amahoro y'Imana.
Murakomeye ngaho mu gihugu cha Afrika y'Epfo?
Turaho turakomeye ntureka twari dufise ngaha mbona umenga zagabanuze turashimira Imana.
Ngingo cyane. Muri mu gisagara kihe?
Ndi mu gisagara cha Johannesburg.
Ego mukanya tsaba turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye akaba ari umwe mu rwaruka rw'u Burundi nawe nyene yakurikiranya hafi ibibazo bya politika. Ariko mukurindira reka dutangure kuri wewe Jado Nziza. Nkuko muvyumvise abarundi bashika 600 bahora muri mikampi ya Nduta uyu munsi wurijwe amabisi bakaba batahanwe mu Burundi itahukanwa ry'izo mpunzi mwebwe mwajya kiri gute?
Icyo je ni bako igikorwa cyiza cyane bose kuko birabaje kubona aya masaha kubona uyu munsi hari abarundi bakigorewe hanze abarundi bamebo ubuzima bwabo bumeze nabi bose hanze makambi y'impunzi kandi igihugu cy'u Burundi gitekanye kimeze neza kubera imvo zimwe na zimwe pitete z'abanyepolitike babwira ibintu abiriya. Ngaho nibaza ko no mu minsi yaheze atari ubwa mbere impunzi ariko zaratahuka. Izo mpunzi maze igihe zitahukanwa kandi zimerewe neza i Burundi. Je nibaza ko ari igikorwa cyiza kubona abarundi bene wacu bariko baratahuka baji Burundi gusa icyo cyuka kibi cyuko ngo bayitahukana ku nguvu n'ibindi foko bihava bakiyumva ko bagwiza gutaha mu Burundi mu gihugu cyayo barutse neza ntangorane nta bintu byo turikwa bihari.
Muravuze ko mu Burundi hatekanye ariko amakuru turonka aravuga ko hari impunzi no muri iki gihe zibandanye guhunga aho twovuga nk'impunzi zariko zirahunga mu minsi iheze zihungira mu gihugu cy'u Rwanda aho se kuvuga ko umutekano w'impunzi uba udakwiye.
Uya umutekano w'umuntu ni mu mutima wiwe. Hari abantu bahunga cyangwa basohoka mu gihugu benshi basanga basohoka ku mbo zabo. Hari aho usanga ari ibyo bagirizwa, hari abandi usanga bagiye kwisumamo kumwe ba kera basohokera bajima namba imvo nyinshi zitandukanye. Je si numva ko ari ingorane y'umutekano yoba ituma basohoka igihugu. Ngaho nkuko ndabivuze ikibazo cy'umutekano ujya n'ikintu kiri mu mutima w'umuntu.
Ikintu hari ikintu leta y'u Burundi yakora kugira ngo ihumurize cyane cyane abatahuka kuko hari amakuru menshi yatangazwa aho usanga impunzi zatahutse mu nyuma zigasubira zigahunga ayo makuru yatangajwe mu isiza.
Je nibaza ko leta y'u Burundi iri kirakora ibishoboka byose mu gukingira mu kubabwira igihunge ne kimeze kuko mu minsi heze nibaza ko umushikiranganji yabijwe na komisiyo bijejwe yaragiye muri Tanzania kubasigurira kubahumuriza igihunge ne kimeze bayifatanije na leta ya Tanzania. Nibaza ko hari impunzi nyinshi zibandanya zihunguka uretse n'igikorwa cyo kuzokubatana ku nguvu kuyo nibaza ko amakuru ari mu gihugu barayazi kandi guverinoma y'u Burundi leta y'u Burundi ibandanye ibishoboka byose kugira ngo mutwegere amatora impunzi ibishaka ibishoboka ikora ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi zitahuke nazije guparticipa mu mitunganywa y'igihugu y'amatora nk'abandi barundi.
Ndabona Lionel nawe nyine yabonetse ku murongo muri Beneza. Lionel
amahoro cyane, turabona mu kigenda kwica Amerika mu mezi heza.
Ego turakomeye namwe muri aho.
Ego turashima akabura ni kenshi ngahe Burundi turashima tumeze neza.
Ni vyiza cyane rwose nkuko utarashika kuri umurongo twariko turavuga ko hariho impunzi z'abarundi zishika amajana 600 uyu munsi zatahukanywe mu Burundi. Mbega itahukanwa ry'izo mpunzi mwaryakiriye gute mwebwe muri mu gihugu?
Ego murakoze cyane ku bintu byerekeye ibiko byavugwa radiyo amakungu uko abantu babayibona ku mpande zose by'ukuri impunzi aha mu Burundi bakoraga gutahuke. Murabona mu kwezi kwa gatanu utwo turategura abaleta b'igihugu turakora tegura amatora aza ku kwezi kwa gatanu. Urumva rero biragoye kuko hari abantu bamwe buzuye bamwe bujya mu matora abandi ntibayajemo imishari za leta ibyo byose n'ibikorwa bya leta kugira barabe neza kuko umutekano w'umunyagihugu ubazwa leta ukumira umunyagihugu kugeza kumva aho bakiriwe ni leta. Je mbona yuko ku ruhande rwanjye ni igikorwa cyiza cyane kubona hariho abarundi bene wacu bari hanze y'igihugu wumva yuko ufite umutima wo gutaha urataha kuko jewe ndiko ndagerageza kuraba ishyiramo imbereke umutekano ntuhari mu gihugu mugabo jewe nirageje kuzaba ndabona yuko by'ukuri ntambo n'imwe yotuma umunyagihugu mutoyi ahunga igihugu akagenda mu mahanga. Je ndabona yuko byokunda bagataha botaha kuko ndabona nta mpamvu n'imwe ihari ndiko ndagerageza kuraba kuko
imvo zatumye
tubayemo ngaha n'ubukene abarundi bose barimo bakaza bakaraba kuko bashaka kwiyungumanya mu gihugu.
Imvo zatumye abarundi bahunga cyane cyane aho mu 2015 rwari uruhagarara cyane cyane ruhagaze ku kiringo eka n'ucuka kibi eka n'ubwizi bwa nabi bwariho icyo gihe. Ibyo ntawo bideha mushika nta Lionel ariko reka mugire icyo muvuze ku ngingo yatangajwe na leta ya Tanzania gutahukana impunzi z'abarundi ziri mu kambi ku nguvu abashaka n'abadashaka. Iyo ngingo mwe mwayakiye ute?
ego bamubiko abimpunzi dotahukwa ku bibo no bwa yuko atake tubari kiza cyane ngabo nkura gukorana gukorana n'inzego zibijejwe kuko ubuze ati ngomba kubatahukana ku ngugu igihugu cya Tanzania n'abatwizere kwa abantu ndibo bavuze ku ngugu ni ukuvuga yuko hariho amafakute abiri hariho amafakute abiri bariko barakinga kuri izo mpunzi zindaho muri Tanzania ikinobwa yuko impunzi muri Tanzania hariho izo kubera zibishaka kuko ndamaze kumva amakuru menshi kumviza ku maradiyo umaze kumva umunyapolitiki avuga ati nimugume ngaho ukumva uburyo abanyagihugu bahungiye ngaho muri Tanzania babayeho ni uburyo bubi cyane ni uburyo butanezereza cyane mugabo urumva yuko hari abantu bamwe bamwe bahamagarira icyo gihugu kuguma ngaho muri ubwo buja muri ubwo bukene muri ubwo buzima bayemo n'abandi babahamagarira gutaha rero novuga yuko impunzi yonyene impunzi yonyene icyo wahuza avuga ati nabundi umutekano muke byari byo kuva mu 2015 hari akajagari bw'ibirindo n'icyo kiringo bavuga kiranaheze ndabona yuko ntibofata ingingo yo kubahungura ku ngugu mugabo abanyagihugu bonyene bo baravugana baka hari icyo bita ngo mu Rwanda mu kampani ukerekana neza muri diplomasi y'igihugu ukerekana igitsina gishobora guhunguka kuko bavuga ngo ntiyabikangira mu mugahunga bakabereka yuko bakwiye gutaha bakabibereka muri diplomasi leta ikabibereka abanyagihugu botaha mugabo baretse gukoresha ikaze
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndikumana mwiriwe neza mwiriwe neza muri hehe ga Ndikumana ego me murafise ikibazo murafise icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku mpunzi zatahutse mu Burundi uyu munsi zishika 600 eka no kunyingo yatangajwe n'igihugu cya Tanzania yo gutahukana impunzi ku ngufu
Jeje gutahukana ku bwo twaramaze kubona yuko atacizero dufise yuko umugambi wawe warahagaze kuko bivanye n'ubwo igihe babitangaje bakabivuga yuko twese abarundi bitari kimwe z'ukwezi kuri 10 bya twafiye mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuva ivyo nta humwe n'icyo kigeze turonka mu nkambi ya Rugusu ahubwo icyaciye kibonekeza hasi haba kugara udusoko twose twaba tuguriramo tuboga udusogoro abaja gusenya bagisenga mikambi birigwa barafatwa bagafungwa urumva bikacya byabonekeza neza yuko uwo mugambi ukibandanya hamwe n'abandi bantu baguma ariko bagenda kurekera mu matokeni yabo icyo kitwara kari mu nzi bakagenda ku birongoye mikuru y'icyadi bagasanga kuba impunzi yamaze kubyambugwa bagaca bavuga ati twe nabo basha dufise muzabera mu gihugu cyanyu cy'u Burundi ku ruhande rw'ibyo turabona twebwe itandukanywa ku nguvu iracabandanya ririho hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Tanzania murakoze
murakoze Ndikumana mushyanahe Jado ni nziza amakenga mwumva ko akiriho mu Barundi baba mu makambi impunzi mu gihugu cya Tanzania Ndikumana ari mu ikampi ya Nyarugusa avuga ko wa mugambi ukubatana ku nguvu ushobora kubukiriho twiheje n'ivyo yavuze ukuntu bamburwa ivyo bari bafise ukuntu babuza gukora imirimo ya minsi yose ivyo mubivuga kwi
ego birumvikana birababaje umuntu mwene wacu ariko aratubikwa ariko bariko bamufasha gukora ibyo atifuza ntibinejeje na gatonya mugabo dusubiye inyuma turabe nkabo bose bari mu makambi yo muri Tanzania icyatumye bajayo benshi akenshi benshi muri bo mu mwaka wa 2015 ziya ntureka zigitangura abenshi muri bo bajanywe kubera ibihuha ibiho babaho ndetse ngo ariko ari ibinogo byo ibihuha byinshi byatumye izo mpunzi zose zitahuka ubu rero nibaza ko kandi n'ubu ibyo bintu birabandanya nuvuga ko impunzi nyinshi ziri victime ibintu bya politike abapolitisiye babihisha inyuma bafatiye amaboko mu mugongo reka n'urudandazwa bavugwa rw'abako ama organisation internationale yayo ariko arabakoresha kugira ngo babandanye bagumayo nibyo rero ni leta ya Tanzania ibi bimwe na bimwe yamaze kuyibona ko kuko leta Tanzania barazi Burundi diplomasi yacu nawe imeze neza amashyirahamwe mpuzamakungu yose arabona umutekano ko meze Burundi ubonye ari mu nkambi ndamusabiye ku Mana Imana iborohereze mugabo barondere umutima ko babwizwa gutaha mu gihugu cyabo cyabibarutse kirimo amahoro ko kirimo amahoro ko indyane barahunze nubwo je mvuga ko bahunze mu isanzwe ubuha mu ngabo ntazihari ariko ayo ariko baturika kuko abarundi bene bacu mu ngabo bumve ko igihugu itekanye batahe nabo bubaka igihugu cyabibarutse
amashyirahamwe jado ni nziza
hariho mu impunzi zo muri Tanzania yaho abantu bagirizwa ibyo bakoze Burundi bibi hariho n'abandi bafite izindi mvo zindi abo rero bafatira abandi barundi atacu bagirizwa mu makami y'impunzi ibyo rero si byiza harabandi bageneza ko abandi benshi bipfuza gutaha mu ngabo
amashyirahamwe jado nziza amashyirahamwe mpuzamakungu kenshi na kenshi nka yose ayo tuzi cyane cyane nka hasera n'amashyirahamwe ita ku mpunzi afasha impunzi niyo atuma impunzi zishobora kugira ubundi buzima hanze y'igihugu cyabo ntabwo ari amashyirahamwe rero ashobora kubura ari amashyirahamwe ashaka ko izo mpunzi zibandanya kuko gutunga impunzi navyo nyine biragurwa amafaranga atari make ishyirahamwe mpuzamakungu usanga rikoresha amafaranga atari menshi atari make reka rero tuje no ku wundi munywanyi w'iradio Ijwi rya Amerika Theophile mwiriwe neza Theophile muratwumva
abumva
duga ku jambo urafite ikibazo urafite cyumbuye uri hehe
ndagira ndi bazeni uba ndi mu Republika Demokratike ya Kongo muri province ya Rukivu mu karere ka Ruhungu ikibazo nagize ni kuki bifuza gukura ingonzi ku nguvu kandi bizwi ko nta muntu wihunga ahantu ku bushake aho ngo bitewe n'ikibazo niyo nicyo kintu gacoza kibazaho ngombwa bwaza ati kuki abanyafurika bakifuza ko abanyafurika babo bateseka bahura n'ibibazo ibintu ubu afurika ukaba twabisaba ngo ubirebe kure ubundi bisubize
murakoze Theophile ibibazo mubajije n'ibibazo byo kwishyurwa cyane cyane n'abategetsi bafashe iyo ngingo aho tukuvuga leta ya Tanzania canke ka leta y'u Burundi naho yoyo yavuze ko impunzi zikwiye gutahuka ari impunzi zivyifuza ariko reka duhe ijambo Lionel ndashimiye agiye cavuze kuri ico kibazo cawe Theophile duga ku ijambo Lionel
Theophile sinayinumvise neza ikibazo ashikirije
ariko abaza igituma nk'ibihugu eka abategetsi bashobora gufata ingingo yo gutahukana impunzi ku nguvu
ego murakoze cyane jewe ikumi nagenda kwikurikirana kuva mu 2015 impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania hagiye harabamo ibibazo byinshi cyane maze mwumva mu makambi y'impunzi abantu bapfirayo hatugirayo amasase hatugwayo ibirwanishe mbere na vuba harabaye ibyo kuvuga yuko haratanzwe n'ibintu byerekeye amateni aho leta y'u Burundi yavuga yuko hariho amateni yatanzwe mu nkambi mbere na hasere ntiyabihakanye yavuze ati ahubwo mu byo twazanye ntitwarate neza ibyo bituma leta urabye ubucuti leta y'u Burundi ifitanye na leta ya Tanzania bituma leta y'u Burundi itumva itabure ati kumvura bajya abantu si ubuhunzi gusa ahubwo buba harimo n'ibindi binegeje inyuma ugerageje rero kuraba ubucuti buri hagati niko pe hato iri hagati y'u Burundi na Tanzania barashobora kuvugana ati turabye kwingera umutekano hari kuko igihugu cy'u Burundi igihugu cya Tanzania bavuga yuko ari igihugu kizi cyane igihugu cy'u Burundi ati turabona yuko bajya abantu turashobora kubatahana ariko turabye umutekano ukungene bishobora kumusekiriza muri kijya gihugu kibanye rero je novuga yuko ubucuti buri hagati y'u Burundi na Tanzania kubera babona yuko mengo igihugu kiriko kirajya mu mutekano
ariko ubwo bucuti Lionel uca bugira ingaruka mbi ku mpunzi
bigira ingaruka mbi ku mpunzi nyene kubera n'ubusanzwe gutahukana mu dufunze ubwo n'ibintu bikiri byiza mugabo leta kugira izo koperasiyo zibiri hagati ya leta y'Uburundi na Tanzania kugira amasezerano yabo n'ubucuti bwabo kugira bikomere nyine baravuga ati nta kundi kuko n'ubundi turabona yuko n'umutekano ushobora gutotekara bivuye muri izi mpunzi nyine ati zotuma zitaha zikajya mu gihugu kuko n'ubundi mu gihugu hariho umutekano nk'uko leta ibivuga rero ni ukugira leta yikingire ni ukugira leta yerekane yuko amahoro n'umutekano asesagara mu gihugu kandi ubwira gutyo turabavuga gusa ku mpande ya leta ariko uburyo batarikora abikoramo neza nubwo mu buryo bwa diplomasi batarikora byifatamo neza n'ahandi byari bintu bisanzwe kandi umuntu uwo ari we wese yahungutse agataha vuga gusa leta nuvuga yuko hari bitarikora byifatamo neza ubwira bashobora gusigurira abarundi n'amakungu igituma duteza gutaha ariko babishyiramo navuga ingugu n'amajambo amwamwe atari meza
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo mu ijwi ry'Amerika turi kumwe na Kwizera mwiriwe neza Kwizera muratwumva ndumva telefone ya Kwizera itariko irakora reka duhe ijambo Innocent mwiriwe Innocent mwingaho numva telefone zifise ikibazo mushya ntahe jado ni nziza ingingo igihugu cya Tanzania yo kwandika gushyira ku ntonde impunzi zimwe zimwe n'ingingo itemakenga abatari bake nk'uko umwe mu banywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika yaduteye akamu mu kanya yabivuze akaba yibaza ko naho iyo ngingo yo kurungika utahukana impunzi ku nguvu itashize mu ngiro boba batoye ubundi buryo bwo gutahukana izo mpunzi kuko bazishyira ku rutonde eka bakaza baratwara bamwe bamwe aho mwebwe muhabwa kwika ayo makenga y'uwo mwanya w'iradiyo ijwi rya Amerika mu yavuga kwiki
ayo makenga afise nibyo sinovuga kujya navuze ku mutekano w'umuntu ari umutima wiwe mugabo nibaza ko niba ari umurundi akaba akunda Uburundi akaba yipfuza kuza mu Burundi nibaza ko yoshira ubwoba bakava inyuma yabo ariko baraba ibihuha abantu bababwira ngo Burundi bikoborasha ngo ibintu bimeze nabi ngo nta kigenda bakaraba uburyo bushobotse bagatahukanwa i Burundi nta numwe anezereje ko buza babaturubitse babirukanye kuko si byiza namba nta muntu umwe byonezera mugabo jewe akamuntera nuko buraba ingene bonyene bitorinda bishika aho hose ahubwo bagatahuka mu maguru meza batanyuze kuba gushyiramo ingufu leta ya Tanzania nayo nibaza ko ni igihugu nanyo nyine kigenga nibaza ko gifise imvo icyo cyo kirakora ibi bintu byo gutahukanira impunzi usanga nk'uko umugenzanyo yivuze hari ikibazo cy'umutekano hari ikibazo cy'ibidukikije hari ikibazo cy'uburyo bwinshi kugira ngo impunzi zibeshweho mugabo ugasanga ubwo buryo busanzwe abantu ba Kenya nakagwi k'abantu ba Kenya babwungukamwo gutunga impunzi bitwara uburyo bwinshi mugabo ugasanga n'ubwo buryo butanzwe impunzi zibacyo zibaho neza ahubwo ugasanga na kagwi kajya amashyirahamwe menshi usanga kenshi abyungukamo
nibaza ku bwanyu
abarundi bene wacu birababaje ko amasaha bakiri mu makambi y'impunzi indwara ubukene n'ibindi byose bamerewe nabi ahanini benshi muri bo kubera ikinyoma babishwe kubera nibyo bagomba babandanye babishwa n'amakambi n'abantu b'abapolitisiye bari hanze
nibaza kubwanyu ni nziza
inzira nziza ubwira mugabo bagataha mu gihugu cyabo
kubwanyu leta y'u Burundi yo barakoze ibikwiye kugira ngo ihumurize imitima bari makambi y'impunzi n'abarundi bose bataye igihugu
je nibaza ko igerageza ikibazo cy'umutekano usaga sishishwa muri umutekano n'umutekano urundi nuvuga ko ari umusesekara twebwe abarundi baba hanze kwezi k'umunani twaragiye muri semendo ra diaspora turatembera igihugu cyose mu ijoro nta ngora n'umutekano twigeze tubona cyanke nta muntu umwe yigeze ari ugwara mu butandukane bwacu abahutu abatutsi abatwara amadini yose nibaza ko nta ngorane y'umutekano icyo ni ikintu gihambaye leta yakoze kugarukana umutekano ku gihugu cyose mu gihugu cyose ikindi nacyo ubushyikiranganji bujejwe impunzi bwo hagati bw'intwari hagati bwanye mu gihugu cyo muri Tanzania burabarimisha burabasigurira ko ko ibintu bimeze mu Burundi nibaza yo ko leta y'u Burundi kirakora ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi zishobore gutaha kandi zivyiyumvamo.
Lionel Ndayishimiye, ku bwanyu ibintu ibindi bintu leta y'u Burundi yokora kuko nkuko umushyirantahe nziza abivuze hari imigambi imwe leta yakoze hari ibindi bintu mubona ko leta y'u Burundi yokora yotuma abarundi bahunze igihugu turetse abahungiye mu bihugu bihana imbibi n'u Burundi n'abahungiye hanze hose mu bindi bihugu byo mu mahanga batahuka bakaja bagatahuka mu gihugu cyabo.
Ego murakoze cyane. Leta byose bihagaze kuri leta niyo ifite ubushobozi bwose bwo kugira ishuri ritahuza. Abahungiye bahungiye ngaho muri Tanzania, hari abahungiye mu Rwanda barenga imahama, hari abahungiye za Uganda, hari abahungiye muri Congo, ibafate kabo nyine babona bari kwatahuka bava Tanzania kubera leta iri Tanzania yacishiramo kugira batahe. Leta nikore ibishoboka byose kugira impunzi zose zahunze ziri hanze y'igihugu, yaba muri Tanzania, yaba mu Rwanda, yaba muri gihugu nyinshi kugira zitahe. Se posible birashoboka. Leta zifate umutekano kuko zimeze n'ubwazo bwa leta. Leta ni byo mu banyagihugu basigaye aha mu gihugu. Leta nkuko bikunze kuvuga la fois passée nari umuce yuko imaze kubona urwaruka rufata rukahomora ikiraro. Nashoboye kwibaza ati eske leta yuko yashinzwe kuva mu 2015 leta ikwiragiye mu gihugu cyose cyane hari ahantu hamwe hamwe hatagira leta, hari ahantu hamwe hatagira abarongozi. Leta nifate ingamba yo kujya mu banyagihugu bari mu gihugu babasigurira icyo bita novuga disipline, babasigurira icyo bita amategeko icyo avuga, ntihabe umunyagihugu mukuru na mutoya, babasigurira yuko umuntu ari umuntu, umurundi ategeza kubahirizwa mu biwe no mu biwe. Leta ibyo byose irabishoboye, ni nacyo bituma abashyikiranganji barihajya, ni nacyo bituma abamusanteri barihajya, ni nacyo bituma babahembwa, ni nacyo bituma bafite amadepulasi, ni nacyo bituma batabura ibicoro. Ntibapfuye kugira basinzire, ntibapfuye kugira bajyane. Leta irabishoboye kugira n'umunyagihugu uwo ari we wese yahunze ari ngaho mu Rwanda, urabona yuko abanyagihugu bo mu Rwanda bahungiye mu Rwanda umengo nta n'abanyagihugu bahungiyeho bafata bagakora ku bindi bihugu, mugo nabaga n'impunzi, nabaga n'impunzi ariko yuko bategereza gufata ibishoboka byose kugira leta ishobora gutunganya umutekano mu kwira abanyamakiri umunyagihugu n'umutekano wa leta, kugira n'abanyagihugu bashobora kuvuga ati ega kubira bya bintu twahunga 2015 byaraheze reka dutahe, reka ntahe bende kuraba. Rero ibintu abanyagihugu bamwe 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 bafate icyo twahunze ntikiravaho, icyo wahunze kitaravaho n'igiki. Hariho benshi bavuga ngo turindire umunyagihugu w'igihugu ntiyavaho abyo mu buryo ubwahe, kuko mu buryo bw'igihugu nubwo ejo cyane gereza ku mavuga yuko atazisaba kwitoza, atazumara ingaha, atazumara umunya, atazumara umunyagihugu akorera igihugu, atazumara ingaha ku mutima arenga mu gihugu. Ni barabe rero barabe mizere bari n'ubwo bwo kwifurikiza nabo banyanyango banyapolitiki bari kurafata izo mpunzi bagomba kuzigwanira ku mukumengo ibintu bari kuragwanira ko bibibwira ubuntu bibibwira ubuzima babayemo akuzi umunyapolitiki ariko aradekara gutaha wewe kuda mu matora, ariko aragirana amasezerano na leta bizerekeye by'umutekano, mugo ariko arabwira impunzi ngo mugabo mwese ntiyaragera ko mutaha n'ibindi bitekitore. Ntihabe indongozi zo kuvuga ukuri, indongozi niyirabira kure.
Ikibazo cy'indongozi mushyirantahe Lionel turakigaruka ko mu kanya, ikibazo cy'indongozi turakigaruka ko mu kanya, ariko reka tubanze duhe ijambo umunywanyi radio Ijwi rya Amerika Cedric. Muriwe neza? Miriwe neza. Muri hehe ga Cedric?
No, yeye ni Kampala Uganda.
Yego, akandi kazi na ninde?
Irakoze.
Irakoze Cedric, mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara
fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fikiwa za mara fik ahagati kubera ubuhinga bwa ridangoye sinumvise neza nyizina umukimire dufise ni nicyo kiganiro gishingiye ko byagumye bishinzagurika.
Yego, turiko tuvuga ku kibazo cy'impunzi z'abarundi ziri mu makampi atandukanye mu bihugu bitandukanye ari Tanzania, Uganda, Rwanda, Congo. Uyu munsi rero hakaba habaye ingingo ikomeye cyane rwose gutahukana impunzi zishika ku 600. Iyo ngingo ikaba ifashwe nyuma yaho igihugu cya Tanzania mu mezi aheze cyari cyatangaje ko kizotahukana impunzi z'abarundi zose ziri mu makampi izishaka n'izidashaka. Tugwa ku ijambo ikibazo cy'imbiro turi kumwe n'abashinzwe nayo babiri, Lionel Ndayishimiye na Jadon Nziza. Jadon Nziza akaba mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Tugwa ku ijambo.
Ebo ndabarangizenda aba haramukigerera aba batumire ama rero rekona nti nayo nabikurikira ko hari afashe ngo yuko izo munzi zitaha ariko amengo niba nihenze hari ahantu natomye ku rubuga ngo rukanabamenye yuko harimo impunzi zirimo ziratahuka ku gushaka kwazo ata bintu by'ingufu mengo birimo ndabara niba bariko baratahuka ku gushaka kwabo ngira babona ko ibyo bari bahunze byoba biriko biragabanuka cyane byoba byararangiye aravuga ni niba bari ko barataha ku nguvu kubera ko gashobora kuba nabonye bari babye ko ku Malisi aro abatari bashatse kwiyandikisha vuga ngo basanga ngo bari ko kuri izo ntonde bagasanga hari abagiye kwiraba ko bagasanga utari yabisabye ngo ariko ku ntonde bari muri Tanzania aho numva memba agateka kazina mpunzi ko bakararengani karahohotewe niba abari umuntu abona tike ntiharagira ko ntaha guhamanga cyangwa mvuga ni leta y'u Burundi nacyo ndayihamagarira kubera ko ubuzima bwo kuba mu nkambi ni ubuzima cyaba buryoshye bashobora gusanga abantu bahungutse nabo i Burundi ibintu byabo byaragize ikibazo cyanke byarapfashwe navuga ni aho rero leta y'u Burundi naho guca baraba izo mpunzi zitahutse zigashyira mu byabo neza hama nka cyansaba kubera ko mu Burundi ari ukutihanganiranira hagati y'imigambwe ndavuga cyane cyane mbonera kure n'abandi bari mu yindi migambwe nkacyansaba ikimise ko hatogira umunyagihugu cyangwa umwenegihugu ahunguka hanyuma iyo migwi igaca imugira ko nk'iterabwoba cyanke bakamubwira nk'ayandi majambo ati imitima ni mwahunze iki n'iki icyo nicyo kintu nari nkigimikiye ko hama nkasaba abasangwa b'abarundi kubakirana umutima w'urukundo basigaye hariya kuko burya igihugu kiryoha iyo mukibanyemwo mwese mu mahoro naho naho ubu kibayemwo wewe uvuga ko ufite amahoro abandi ata amahoro batise kuma wikeka ko umugenzi wawe akugirira nabi.
Murakoze Cedric, irakoze ku byumviro byiza n'ibyifuzo byiza mushikirije. Reka tuhe n'ijambo kandi Thomas, muriwe neza?
Yego.
Muriwe Thomas?
Ibujumbura,
kandi kazina ninde?
Ndayishimiye,
duga ku ijambo, ikibazo cy'imbiro.
Ya mbere bwo nagomba kuvuga kuri iki kibazo cy'impunzi zihunguka yo navuga ngo ni byiza ko abarundi bahunguka kuko ubuhungiro si bwiza ariko iyo umuntu ariko arahunguka umutima we bitariyo ariko ku nguvu bifite akagira ikibazo abamutahukanye ibitaraba neza ngo yinge n'umutekano naho yogira n'isanganya agatsinda ikigira ko umwenga ni wa muntu agiye kumuroha ajya guhunguka mu mutima ni nk'uko no mu guhunga ari mu mutima kuko abarundi harabahahunze twese ari abatsinze ari muradumaho barabura ababo barihangana baragira ibibazo bitandukanye barihangana ko bavuga ati nta buryo bwo guhunga hari n'abari kagunga kubera nibura hariho uburyo yasaba nk'amashyitsi n'ibindi ariko rero umuntu mumategeka perezida guhunguka iyo yumva ko afite umutekano mu mutima iyo nkanegura iyi myifato ya leta ya Tanzania mbere na leta y'u Burundi biforosa abantu gutaha ku ngufu ngo bihutire mu matora bagire mu gihugu bagire amatora igitekanye igikuru nuko bari gutunganya ibyo mu gihugu kuri
koze Thomas ndayishimiye bashinga ntahe turi kumwe ni nziza na ndashimiye umushinga ntahe irakoze Cedric yashikirije ivyumviro bihambaye cyane gose guhunguka ni kimwe mugabo iyo bashite mu vyabo ndege bazosubira mu vyabo turazi ko leta y'u Burundi yari igeze gutangaza ko abahunze bose bazoeka amatungo yabo azokingirwa iyo bashitse rero bashira mu vyabo mbega bakirwa neza n'ababanyi mbega kibazo c'imbonera kure mbega haraba ababanyi barerekana urukundo ivyo ni bibazo bihambaye cyane gose mu gihe Thomas ndashimiye wewe avuze cyane cyane ko guhunguka bikwiye kuba ingingo y'umuntu wese azi eka biva ku mutima w'umuntu wari we wese impunzi yariyo yose duba ku ijambo mushinga ntahe nziza mu kanya gatoya cyane kuri izo zimbiro y'abashinga ntahe babi
ego abo bashinga ntahe ivyumviro vyabo ni vyiza nibaza ko uko jewe na vyumvise nuko izo mpunzi iyo zihungutse zishikira mu kandi transit igereye imipaka hanyuma bose bagaca babaze iyo bava ma provinsi bava baturuka kandi nibaza ko ivyo vyose basubira mu vyabo gusa sinzi ko ivyo uko bigenda kose nibaza ko ibintu byabo bigihari nibaza ko kireka kujya anye petetre bajya bafite ibyo bagirizwa petetre usanga leta y'ubutungane Burundi bufite icyo bwarabifashe cyanke mugabo nibaza ko abandi impunzi nyinshi zo muri Tanzania n'ibintu byabo bigihari nibaza ko batahutse bazoshikira mu vyabo hamwe batoshikira mu vyabo bico nayo cyo kibaye kibazo cy'ubutungane ukurikira mugabo bagatunganyirizwa ntabwo ari kibazo cy'ubutuma baguma mu makambi impunzi bafatiye amaboko umugongo ikibazo cy'urudandazwa rw'impunzi muri akarere kiko kiraba kiko kirakomera gose ngira ngo mwikurumva ni impunzi ziko zirava muri Libya ziza mu karere ikibazo tabwiza gufata minenego nibaza rero ko Tanzania ikirabona aho ibyo bintu biriko biraja ingene impunzi zikoreshwa mu bintu byinshi nibaza ko ari ikibazo kibwizwa makuru kurondera umuti situke hari Burundi butekanye nta ngorane ihari numva campagne de demoralisation guhimiriza abarundi tugasaba ko leta yobibandanya kugira abantu bose biyumvemwe gutaha batahe nena mu minsi za tiko turategura amatora baze nabo baparticipe mu matora hanyuma bubaki igihugu cyabo
cyane mushe na Lionel ndashimiye namwe ku vyumviro vyashikijwe na irakoze Cedric na Thomas ndashimiye duga kujamo mu kanya gato
ego bashikije vyumviro bura mutima cyane kubyerekeye FT aho bagiye ko bari baratayi byabo FT birakindiwe nibashitaye ntibazotangura kubara inyori kuko uzosanga ejo hariho umurima y'umuntu yari yarahunze hari n'undi muntu yari arawurima leta ihari cyane nuvuga abajejwe kubatunganiriza bazobatunganiriza ariko ibyo rero nibyo naguma mvuga ariko leta ni byiza gufata mu ntoki rero kubera wiyemeje kwakira abantu hariho izindi ngamba kuko no muri famiye uzi yuko uhagutemberegwa uramisura ugasasa ukagira leta ibyo bintu nibyo bikwiye kubifata mu ntoki hari amakosa menshi cyane leta ikora sinzi yuko ariko udashobora yuko leta yagiye irashyira muri ayo mapoti abantu badashoboye ibintu byose babifata na rege ibintu byose babifata minenegwe ese ko haba sizi ese abo twahunguye two bashari mu miryango ese mu miryango bafashwe gute bakiriwe gute hakaba sizi iyo mobilizasiyo iri kiraba mu gihugu ipfa yuko atana kugenda yuko nyakubahwa umukuru w'igihugu abivuga cyane izindi ndongozi zikabivuga bakaca bifatira imiduga bakaca bitahira bakongera bagasubira inyuma bakaraba yuko the entire evaluation.
Niba kurudandazwa umushyanahe Lionel muri ko muvuga impunzi zimurirwa mu bihugu bitandukanye nuko iyo ishira hamwe impunzi bakunguri fashe nyingo yo kwimura impunzi nuko aho zahungiye ika umutekano wazo uwa utari mwiza ishira hamwe rero gitaho impunzi rikaba rishaka ko impunzi zitekanirwa mu bihugu zimuriwemo iyo niyo ngingo tuba tuzi iyo ni iyo migambi yayo mashyirahamwe abazwi urudandazwa gushika ubu ngaha iwacu ku Ijwi ry'Amerika ntabwo tuzi reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na David mwiriwe neza
alo
muratwumva David muri hehe
ndi mu Rwanda
akandi kazina ninde
kazina ni dufatanye bosses
yego me dufatanye bosses Davida murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku mpunzi z'abarundi zatangwe gutahukanwa ku bwinshi uyu munsi impunzi zishika ku 600 zuriye amabuse zigiye mu Burundi duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
icyumviro mfite rero ndare ni ikingiki uriya kuba Tanzania icumbikiye abarundi ikaba yari itangiye kubabwira ngo bajye mu gihugu cyabo ni ikimenyetso cy'uko imaze kubambirwa bivuze ngo rero iteka ryose iyo umuntu agucumbikiye cyangwa se yaguhaye icyo bita uburaro mu Burundi agatangira kukubwira ngo hoshi genda ni ikimenyetso cy'uko aba yakurambiwe iyo akubwiye ngo genda ntugende ashobora no kuguhemukira cyangwa se akaba yagiye ibindi bintu bibi agukorera ikintu cya mbere nabonye abarundi ni abantu bakunda icyo mu cyongereza bita fake news cyangwa se amakuru apfuye ikintu cya mbere abarundi bakwiye kwikuramo ni ibikumbi bihuha bakumva ngo umuntu yapfuye iyi ngo yishwe na leta bakumva ngo yapfuye ngo yishwe ngo nutavuga rumwe na leta cyangwa se ibintu nk'ibi ikindi nabonye cyane abarundi bakunda kumva ibintu by'amoko bagashyirimbera amoko ngo uyu nuriya ariko bafashe urugero ku bihugu bimwe na bimwe cyangwa se wenda nk'u Rwanda rwaca ikintu cy'amoko ubona yuko n'abagifite iyo ngengabitekerezo y'amoko biri mu mitima yabo ariko nta muntu ubasha kubyatura ngo abivuge ariko turumva kuri radio mpuzamahanga ngo runaka ngo ni umuhutu ngo runaka ngo ni umututsi ugasanga ikintu cy'amoko mu Barundi cyacyabarimo igihe cyose batari bikuramo uwo mutima wo kugira amoko hagati yabo n'ikintu cyo gukunda ibihuha nta na rimwe abarundi bazigera batekana icya kabiri kuba rero bari kuvuga ngo bagashatse ngo ubuhungiro ngo mu bindi bihugu cyangwa se ngo bakajya ahandi hantu nta hantu na hamwe umunyagihugu ashobora kumva avuga ngo mbayeho neza ngo ndidagadura nk'uko mbishaka kuba ibibazo mu bundi bihari bishobora kuba bihari abo bantu bapfa bashobora kuba bahari ariko ntago ariko abantu bose leta ibanga cyangwa se ibahiga cyangwa se ibashakije nibatahuke bajya mu gihugu cyabo uwakoze icyaha akiryozwe aburani atsinda w'umunyakuri ariko nta kintu cyiza cyo kuba impunzi njyewe tuvugane ubu nabaye mu gihugu cya Uganda mbaye nta muntu wigeze ampemukira wenda ariko ibintu nabo ni byinshi haba akabazo gatoya ngo ni wa munyarwanda akabaye kose ngo ni wa munyarwanda abarundi bakwiye kumva ko igihugu cyabo nta wundi muntu cyubaka turutse hanze yaba ibyo bihugu bikomeye mu gihe cyose batari bicara bavuge bati ikibazo cy'amoko nicyo kidusenye igihugu cyangwa se n'ibitekerezo dusuye abarundi bazahora bimpinga.
Murakoze David afatiye mu kivunga avuga ko abarundi bakunda amakuru y'ibihuha eka bishimikiza cyane cyane amoko aho nibaza ko yabafatiye mu kivunga abarundi eka benshi n'abarundi b'umutima akunda igihugu cyabo akundana ikabashira ku ruhande amoko naho nk'uko byibonekeje hariho abo bishimikiza amoko eka nabo bakunda bihuha ariko ntawe uvuga muri rusange ko abarundi bakunda amakuru y'ibihuha canke bashira imbere amoko. Duga ku ijambo reka tuhe ijambo ubwa mbere na mbere Lionel Ndayishimiye agira icyo avuze ku vyiyumviro bishikirijwe na David. Duga ku ijambo.
Ego David ashikize icyiyumviro cyiza cy'uko abarundi bakwiye guhindura abarundi bumvise akantu gatoya gusa kacatekera akagenda rero kandi novuga yuko hariho abarundi bamwe badakunda igihugu cy'Uburundi umva ugasanga hari ugasanga ariko aravuga amakuru y'ibihuha wewe si hari wewe ntari kuri teren ntari no muri icyo gihugu ubwo ugasanga aranezerejwe aranitubye yuko abarundi bakorahunga akumva ariko aravuga igitigiri utanababo yuko abana bahunze bahunze ibinibi abarundi bohindura ingendo bakumva yuko bugira umutima wokumva yuko wugukundana bakavuga ati bakaraba n'ibindi bihugu no muzi aho uko biriko birashika biriko birajya bakumva bagira umutima wokumva jayiziti ese ibindi bihugu bibo biri kubishika hehe urabona yuko twebwe kuva mu 2015 twasubiye inyuma cyane abarundi ntibahindura ingendo rero yukumva yuko bakunda igihugu cyabo bakongera bakumva bagura umutima w'urunane kugira bashobore guteza imbere igihugu cyabo cyabirarujya.
Mushana nziza
David mu Rwanda nanje ndamushimiye kuri aho kantu avuze ko abarundi bakunda fake news nibyo muri 2015 uko navuze abarundi benshi bari muri Tanzania mu isanzu bahunze kubera ibintu by'ibihuha cyo nayivuze icyo nashaka kumukebura canke kumubona nuko ikibazo cy'amoko mu Burundi giye kubwanje nibaza ko ahubwo kiri byengere gusumba ibindi bihugu duhanye imbibe kuko mu bisanzwe ifo ko umuntu aba fier w'icyaricyo agahagarara akavuga ati jewe nduyu ahubwo iyo diversite umuntu akayishyira hamwe hanyuma tugateza igihugu cyacu imbere uko umwe wese afite icyaterera atari ibyo umuntu akihisha icyaricyo mugabo ugasanga mu ntwaro hariho ubirabye neza ari ubwoko ubu mu Burundi rero turateye imbere gose kuri icyo kibazo cy'amoko turateye imbere gusumba ibihugu byinshi byo mu karere amoko yose ari mu ntwaro mu gisoda mu gipolisi no mu burongozi butandukanye kandi novuga ko butiko turavana mu bintu by'amoko mu bisanzwe ahago tukaje no mu miryango tujye mu miryango kugira ngo bisanzwe ibyo byamu kumenga ni virusi baduteye dusa n'abayihewa mugabo twebwe ibintu by'amoko i Burundi nibaza ko turi très avancé gusumba ibindi bihugu kuko ubunyi Burundi mu ntabwoba canke impunge ngagira zo kwitwuna uyu ahariho hose mu kabare aho maze kubona hose abantu turi bari fier icyo umuntu aricyo ni aho bindi nibaza ko tubwiza kubakira akana kuvuga ngo tubikureho ngo usuyu ifo ko tumenya umuntu ariye kandi umuntu akaba fier wica aricyo icyo we nibaza ko no kimukiburaho ntabwo ariyo ngoraninya kuko ngorane ya politike ngorane y'abanyepolitike bagize iyo yagirizwa bagiye hanze bafatiye amaboko umugongo izo mpunzi zo muri Tanzania.
Ego Lionel namwe Lionel Ndayishimiye ikibazo cy'impunzi z'abarundi ni ikibazo cyatangwe kuva kera mu Burundi eka kuva mu myaka 1960 ni ikibazo gihambaye cyane rwose rero ni ikibazo abanyapolitiki bose bakwiye kwicarira ikintu mwibaza ko abanyapolitiki bose muri rusange bakora ikintu mwobwira nk'abanyapolitiki eka barongoye igihugu ikintu mwobwira abanyapolitiki bari mu migambwe cyane bafite ibyumviro bitandukanye n'iby'abategetsi ba leta ni ikihe ku ruhande rw'umwe
ego ikintu umuntu yogira abanyapolitike cyambere na mbere nuko bomanza bakimvira igihugu cy'u Burundi icyaricyo kuko urabona yuko by'ukuri bitwa abarundi bitwa abapolitike urapfara abantu mengo uko baraba uni ngo fiziku na bakunda igihugu ariko bafaragwanira mugabo biba byinshi byo faragwanira ibyari byo kuko igihugu cy'u Burundi ni impeto ni impeto ihetse abarundi bose mugabo barabiyoberwa yuko ari impeto ihetse abarundi bose iyo mpeto rero ihetse abarundi bose uko kura gukundisha kwikingira utaravye icyo ricyo utaravye umugambo urimo utaravye ngo ndumusendebye utaravye ngo ndumusenere utaravye ngo ndi muri opposition utaravye ngo ndifotura ngo tuve mu mugambo wacu nitwo turatwara ukaraba abihetse icyabariho ukaraba abarundi bose abanyapolitike bakimvira bwo gucaho cy'u Burundi ukubira no kugutse ikigo kirasubira inyuma nibwo tegwa n'isone n'ukungene igihugu cy'u Burundi kigo kirasubira inyuma mu by'ubutunzi kandi kuva aho nobwa yuko intambara ihagarariye twari dufite umuvuduko wo gutera imbere usagira ukungana nibafate bagire umutima w'urukundo no kuvugana ukuri nibarabe nk'umu wese y'ukumengo agomba kudokora utwiwe yiruka mbega yuko yitwa umurundi naho bopfa ngaha akajya mu gihugu ibihugu byo bya Buraya aguma yitwa umurundi barabe bagire umutima w'urukundo barabe iki gihugu cy'u Burundi nticari gitoye kugira abashobore kugisangira bagisangire bagisangire uko nyene icyo dukeye nyene u Burundi bufite babusangire uko nyene birakwiye birakwiye kugira abashobore mu guhanahana ubutegetsi no kurindirana no kurindira ukagira umutima wo kurindira mugenzi wawe yatanguye agaheza hama nawe ukaraba ukundi ushaka kubishishira atari no byo sanze abantu rero ni politiki rero kongera umutima w'urukundo bakaraba bagakunda igihugu cyambere na mbere nibaraba inyungu zabo bakaraba igihugu cy'u Burundi bakatuka tugatura barebe bakavuga ko nta ndadaye na gwagasore ariko batarabye inyungu z'imiryango yabo
ego namwe nziza mukanye gatoyi cyane rwose ikintu abanyapolitike ku mpande zose bakoranikiye kugira ngo ikibazo cy'impunzi kibe umuzira mu Burundi mu myaka
imbere nanjye nagira nkewe rwose abanyapolitike bacu nkaba ndabamenyesha ko abarundi mu bisanzwe abenshi bagendana nk'uko iwacu Burundi ya komisiyo ya severe ikirakora ya verite reconciliation mugabo ntiyaheze ibikorwa byayo abarundi benshi bagendana ibisebe ku mitima barakomeretse kubera kahise twaciyemo nibaza rero ko amajambo amwe namwe bari muri kampanye cyanke mu y'imigambwe bamwe bamwe boza baririnda kuyavuga ko nk'ubusanga petete nk'ubusenere isohoka ivuga ngo FDD yakoze ibi yakoze ibi ugasanga ibintu bimwe bakaraba ingene bitwara badakomeretsa abandi wewe niba uri mu ibyo bikorwa bya politike erekana imigambi yawe ku by'ubutunzi ku by'amagara y'abantu ku bya education agriculture industry n'ibindi mugabo ntwishi manifeste yawe cyangwa kampanye yawe ntwishi mu gucyoza wundi mu guharabika uwundi kuko ibyo nibyo bice bizana imishamirano ugasanga ibintu ntibigenze neza ifoko aba education y'abanyagihugu kugira ngo demokarasi yacu mugabo turi tuzi neza ko abarundi mu mitima batarashyira neza kubera kahise twaciyemo no nka abanyapolitiki rero bayifate nka nkamo
tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Gaspar mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hega ga Gaspar
yego cy'u Rwanda
kandi kazina ninde
ni twiringiye Imana Gaspare
ye duga kwijambo ikibazo cy'imvuyo mu kanya gato
aho murakomeye muri Amerika
ye turaho turakomeye namwe n'amahoro
natwe ni amahoro n'akavura karabwa muri rusange
ni byiza cyane rwose duga kwijambo ikibazo cy'imvuyo
abazo nabaza umutumirwa Matthew muri studio
yego
ni ukuvuga ngo nibura kubigendanye na ziriya mpunzi z'abarundize muri igihugu cya Tanzania ni ukuvuga ngo zagakwiye guhabwa ubwenegihugu mu bantu bifuza kuba bagatsimbuye kuba bagatuye mu gihugu nibura nk'abantu bifuza nko gutaha nanone numva abifuza gutaha ku bushake babaha uburenganzira bagataha ariko badashyizeho nka ya mpunzi ya sheri yitwa ku mpunzi ntabwo yagakwiye kubatanga ku ngufu umva ariko ikintu cyakabaye cyiza ngo abashaka gutaha ku bushake bwabo biremewe abatabishaka kandi nabwo ntabwo bavuza kuba batakomeza kwitwa impunzi mu gihugu cya Tanzania
murakoze Gaspar ibyifuzo n'ibyimbyo byiza reka duhe ijambo kandi Daniel mwiriwe neza Daniel
na Frederic.
Mwiriwe neza muri hega Daniel.
Ni sawa ni Tsimana Daniel ndi nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Yego, duga kwijambo ikibazo cy'umviro.
Mumba rizi mutumirwa ese zirampunzi ziri gucyurwa kuri ya zaba zarateguriwe ese nizijya mu nizigera mu Burundi zizasubira mu miryango yabo cyangwa zizacumbikirwa mu makambi cyangwa handi hantu runaka zateguriwe. Ikindi mumba rize ese abazagera yo nkabari abajyana ku ngufu buriya mu by'ukuri bazaba bafite uburenganzira nk'ubwa bene gihugu cyangwa bazaho bari nk'impunzi. Murakoze cyane.
Murakoze Daniela. Ibibazo mubaje ni ibibazo nka mutima ibibazo ariko twari kuba twabajije abatitsi cyane cyane bajijwe ntware yo hagati mu Burundi kandi bajijwe agateka kazi na muntu abategetsi rero ntitwashoboye kubabona twaragerageje gucuye kose ntitwashoboye kubabona ariko ivyiyumviro mutanze ni ivyiyumviro vyiza cyane rwose reka duhakanya abatumire bacu Lionel Ndashimin na nziza bagira ico babivuze ko dutangwe kuri Lionel tuga kujamo mukanya gato.
Ego je cyo ni baza ni bitahurite kugira ibitwe impunzi ahembere mu gihugu cya Tanzania yavuye mu Burundi yitwa impunzi yavuye mu Burundi afise ahavuye mu muryango rero leta narabyumvise yuko umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu yarabisiguye neza avuga ati twebwe twafashwa na HCR tutafashwa na HCR tubashoboye kugira ngo badufashije mu miryango nizira yuko abo bantu babakura muri makambi y'impunzi hama bakasubira mu miryango yabo barabasubiza mu miryango yabo narumvise yuko hariho uburyo babatekerera kugira bashobore kubafasha muri icyo gihe nyine bashobora kuba bari kubarengera muri ayo mafamili ariko bava muri ibyo nkambi basubira mu miryango hama leta ni ikibazo cya leta nifite mu ntoki navuze yuko wiyemeje kwakira abantu wiyemeje kuronka abashyitsi uritegura leta rero nizere yuko yiteguye nk'uko uko babishikije haraheze amezi abiri bavuga yuko bategeza kubahungura nizere yuko leta yabifashe mu ntoki kandi nizere yuko leta izoguma igira suivi kugira abantu bashobore kumva yuko bari stable mu miryango leta icyo kintu rero nicyo navuga yuko leta yoguma igira ko ikurikirana cyane yuko yoguma igira suivi bakaraba yuko abo bantu bahungutse yuko babayeho neza atakubakamirira amaso yuko bameze neza atakubashira ko igitugu ngo baje mu mugambi uri kubutegeka ntibajye muri ibi n'ibi 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 yuko batashe iwabo batashe mu gihugu cyabo cy'amavukiro bameze neza hama leta ni naho n'izindi mpunzi ziri mu bindi bihugu navuze ko u Rwanda n'ahandi mu bindi bihugu bya Congo bya Uganda bazotaba bumvise yuko n'ababandi bava ku Tanzania tumvise yuko bameze neza kuko baravugana baratelefonana n'abarundi abarundi ni bakeyi barazinanye bumvise yuko babayeho neza n'abandi bazotaha.
Namwe nziza mugira icyo muvuze ko bishikirijwe no mu nywanyu biragiye
mu mezi yaheze impunzi nyinshi zaratahutse mu mabisi tubona kuri frontier ya Tanzania yavuye mu makambi yanduta n'ahandi impunzi nyinshi zaratahutse kandi nibaza ko ziko zirasubizwa mu bya ubushikiranganje bugeje intwaro hagati mu gihugu nibaza ko buri ko burakora ibishobotse byo ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi zimeregwe neza. Ikintu cyo burya abantu bibagirwa nuko ikintu cya Tanzania cyo kugara makambi y'impunzi bwa mbere gikoze hari abantu ku isi bumva ijwi rya Amerika bazi amakambi ya Benako musuhura muri Tanzania amakambi yarugawe kabisa impunzi z'abanyarwanda ziratahukanwa ku nguvu mugabo sinigeze numva bivugwa nk'uko ubunye biko biravugwa kuko nabo bari abantu mugabo sinigeze numva bironka ibuni inye ukubirage nta muntu ashigikiye rero ko impunzi zitahuka amaguru ari hejuru mugabo nibaza ko byuca mu nzira nziza mugabo ikintu cya mbere agajya mu mutima wo gukunda igihugu cyawe abarundi bene wacu muri Tanzania bari makambi bagashyira mu mutima wo
ego ndabona akanya katujanye ibyiyumviro ni byinshi ku bibazo by'impunzi kandi icyo ni ikibazo tugaruka ku minsi iri imbere. Ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo mugane ni radio ijwi rya Amerika. Ndagushimiye nawe umushikiranganji Lionel Ndayizeye, turashimiye ingenieur yadufashe mu gihe bw'ivyuma, tukaba dushimiye na Fatuma Karara yadufashe kwigiranya ikiganiro. Turashimiye abanywanyi bose baduteye akamo bagashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro. Turabashimiye namwe inshuti mwese, turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.